Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri, umunsi tuganira ku bibazo ubuzima n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme muri rusange. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Musi tujye kuganira ahanini ku vyerekeye amagara yo mu mutwe, ahanini duhereye ku bibazo umukenyezi n'umwigeme acamwo cane cane muri imisi, aho tumaze imisi twumva abakenyezi n'abigeme bahura n'ibibazo byinshi cane iyo bagiye gushingero mu bihugu vy'Abarabu. Ivyo rero tukabaza duti, none ingaruka yavyo muri kazoza niyihe? Ingaruka yavyo mu buzima bwabo niyihe? Canke icabatumye bishira muri ivyo bibazo coba ari ikihe? Vyoterego umuti gute? Ndiniteka rero ryo kuganira n'abantu babiri bariko bakurikiranira hafi cyane iki kibazo caragishinga batari bake, haba mu gihugu no hanze y'igihugu, ku bakenyezi n'abigeme baja gushingero mu bihugu vy'Abarabu. Umwe mu bakenyezi rero babikurikiranira hafi cyane nk'uko tubivuze rero, ni umukenyezi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Utah, ni Kanyange Suavis, akaba muri kino gihe ariko arandika igitabo cyiswe Modern Slavery, no kuvuga ubuja bwa none canke ubuja bwo muri ibi bihe bya vuba. Akaba avuga ahanini ku bagore b'Abanyafrika no kukuntu bari mu makuba n'ivyago bitavugwa. Turi kumwe kandi na Hippolyte Manirakiza, hakaba yakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Logenti, yabikoze imyaka irenga 10. Ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bigu vya Buraya, hakongera akabajejwe igisata kijejwe guharanira ineza y'abantu mwishira hamwe Fracarita International muri cyo gikogwa nyene cy'abafurera. Reka duhe ikaze abatumire bacu, mereye kuri Madame Suavis Kanyange. Kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Okay. Murakoze Oriane kuntumira muri iki kiganiro. Jewe nkuko mubivuze nitwa Suavis Kanyange, nkaba maze igihe ndiko ndakurikirana ikibazo cy'abakenyezi bajya mu bihugu by'Abarabu.
Urakoze cyane. Reka twakire kandi n'umushinga nahe Hippolyte Manirakiza ari mu gihugu c'Ububirigi. Kaze neza mu kiganiro nawe muri sanga, tubahe kaze.
Urakoze Oriane, nguko amaze kubisigura. Je nitwa Furera Manirakiza Hippolyte, ngira benshi barabizi. Narakoze nyobo ejwa mabanga yo kurongora kiya kigo bitabatagira kwa Rojanti imyaka 11 ari mu Burundi. Ubu nk'uko abivuze, njejwe abafurera b'urukundo muri bino bihugu by'i Buraya, hanyuma nkaba njejwe kandi n'igisata cineza y'abantu mu ishyirahamwe ry'abafurera nyine bita Fracarita International. Ubu rero mba i Buraya, ariko naranezerewe Madame Suavis anyagiye igikorwa yakoze mu Burundi, agadashima yuko twogisangira kugira dufashe abatari bake gutahura ibibazo bishobora kwaduka bitewe n'izo ngorane abakenyezi bagira baja muri ibyo bihugu by'Abarabu gukorera amafaranga.
murakoze cyane gose mwese kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye cyane. Duhereye aho nyene muvuze Furera Manirakiza abakenyezi madame Kanyange yashoboye kwegeranya kaganira nabo, reka twumve amajwi ya bamwe muri bo ku bibazo bahuye navyo, ku bibazo bafise byabatumye bafata iyo nzira y'ukuja mu bigo by'abaro bubafata ubwo bundi buzima batari biteze. Reka tubatege amatwi.
Bamfashe nabi bambwiye ngo ngiye gukora akazi ko mu nzu, kandi barangurishije ngiye nshikira ahantu bikoko bambika banyiminja ndakora ukwezi kwa mbere ndahakumemba kabiri kugera aho canja mu barabara ndava aho hantu kubera base kumemba ngiyengira n'ahandi mu yindi nzu ipakuriye naho mu yindi nzu igakabiri nangaburira asha amazi kugira ngo akora mwitwareti nta kintu na kimwe cyo kurya. Abantu bambwira ngo ntitwimenye mu Burundi turabakene ngo rero ngo twajye kwa baca baho ngo turi nk'abajya ikintu cyose kora bavuye muri twareti bwenubene y'amazi mba ikintu cyose kiketsweho ntugikora umurumujya wabo ufata nk'uko bigombeye icyo bashaka cyo gukoresha n'ubwatikenda aho zijyambuka urayopfa nimbibwira ibi byose ntubikora. Rero sahantu kwere ihariya nawe ukakuyukira sahantu kwere Burundi nakabaje nyine ababishoboye natabaje abantu babwira ati bwira cyenda gomwe n'ugarare wa hantu sinjya sinjonka n'amazi yo kunywa mufashe baca batera ububa umwana we yari arwaye uba muri Kenya bamutelefona amaze kumutelefona nyine amaze kumubwira ati abo bantu bugande aho hantu turabakeneye ntitaraga gufata abarundi sadari Burundi ubu mwari kure batahe haizi iminsi itatu yari umusita mubwiye yaciye atubwira ati ya ejo uza mwiteguwe ugende iwanjye mu gusohoka bamenga icyo umugore abantu cumi mbere n'abasigaye mvuze ko bakiriho cyangwa baratuye baza bameze nabi bagwaye nzara ngo ibice ndetse mbere n'uko bakiriho batubwira ngo twadufashe abeyi njyewe barankubise n'inkoko aha umuntu warapasutse baranshora n'imiti banyicayeho umugongo njyewe yaragera igihe nakurikira mbere bambwiye ko iyo nabihaye nakazaho kuna byarakora inkoni nyinshi nakubiswe ajye kuva mbaye sinajya n'umubije kubera narakubiswe banyicayeho abagabo nka batatu banyicayeho baramubiye bakeneye umunwa rino sinjya nk'ikigumye kubera mu isaya nababaye n'ibintu basizemo narahwereye sindi umuntu ntikiri buma kubera inkoni z'abarabu zabona neza cyo mu bihugu by'abana naragiyeyo ngiyeyo barafashe imezi ubwa mbere ariko maze gukora amezi atanu yace bitangura guhinduka dufuye iki amafaranga kubera nababwiye bangurire telefone bamara kuyingurira hanyuma baca babwira ngo tutakuguriye telefone tutanamubwira ngo mwende amara yanjye hanyuma jewe nitahire acavuga ntibishoboka acabatangurira rero ngaho gushyiramo icyuka cyo kunyirukana bafata nabi bangagurira nabi urumva n'amahera ntibamwenda barinze kuyamemba ari uko dushyise kuri ofisi ofisi nyine yari muri Saudiya aho twashike mu kugenda urumva dushyiseyo baca bambwira none wamfasha n'ibiki ndababwira ingorane y'amahera maze kumemba ari telefoni baranyuma kugira ngo ugane n'abana basi baca bavuga rero igihari yo juma ngaha bavuga amara yawe rero bajya nyine bo kuri ofisi kubera ari abarundi bari hajya nyine baca bambwira wowe juma ngaha udekara amara yawe ayo mahera rero baca bayama fagire byose barama mubanza baca bambwira ngo kuri polisi baranjyanayo bagacira ngiritike ndabasubira muhira sinzi rero n'abandi bakeneye kujyayo ariko nayo uko atamahoro ahari kweri hariya afata n'ab'abantu urumva no kubagaburira niba bagaburira neza no guhemba niba bahemba ivuye ku nzira y'abantu nyine bagurisha abantu babwira yuko bazora babahera ugasanga banyabaye
aho rero tukaba tubashikirije amajwi y'abakenyezi babiri bonyene mu bakenyezi benshi cyane bahura n'ibibazo iyo bagiye mu bihugu by'Abarabu. Ego hariho abashobora kuba bagira Imana bagahura n'imiryango isa n'ibafashe neza, ariko abenshi bahura n'ibibazo bikomeye byo gukubitwa, ibibazo byo kudahembwa, ibibazo byo kugurishwa nk'ibitungwa, ugasanga biteye ibibazo ku rwego rw'ibihugu, ku rwego rw'imiryango, ku nzego zitandukanye muri make. Reka mbanze ntempere kuri Madame Suavis Kanyange atubwire icyo gikorwa uko yari yagiteguye kwegeranya abo bigeme n'abo bakenyezi kugira ngo bashikirize ibibazo byabo ku rwego rw'igihugu mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma umushinganahe Afurera Manirakiza aratubwira bimwe mu bibazo aho biba byahereye, ukuntu bigenda biragerageza gukemurwa ariko ugasanga ntibikemuwe. Madame Kanyange, tubwire muri make icyo gikorwa cyo kuganira n'abo bakenyezi cyatanguye gute, cyagenze gute?
Jewe murakoze Oriana. Jewe uko byatanguye nuko akazi nsanzwe nkora hano na kazi nyene nduwo bita umusosho weka, no kuvugana nkora ibintu by'ukuvura nyene indwara zo mu mutwe, aho ibyo nsanzwe nkora mu kazi ka misi yose. Ariko byavuye ko nagiye mu buruhuko, ndetse gusa ko numva nkuko mwese mubyumva mu maradiyo, kuri interineti aho tubona abakenyezi bahohoterwa, ngiye rero i Burundi niho niyumviriye ko ibyo ari byo byose novuga mu iteka Imana yahaye ko kwiga ibintu bijyanye n'indwara zo mu mutwe, reka ndabe yuko nohura n'abakenyezi hanyuma baciye muri ibyo bihugu. Hama narahuye n'abatari bake, ndagira icyo bita interview, ndagira ikiganiro kugira ngo ndabafashe gutegera ubuzima bagiye baracamo nk'ibyo twokwita terapi hano. Ni hanyuma maze rero kugira icyo kiganiro niho navuze ati reka ndabafashe mu byo bokwita advocacy, mu kuvuga kugira bavuge ibyabashikiye, kuko iyo uriko uravuga ibyagushikiye biratuma ni nk'ukuvura umutima wawe. Rero nicyo cyabintumye nca rero ntangura kubashyira hamwe kuganira nabo, hanyuma kubwira turabe yuko koko kiretse bo ko bokenera novuga ni kwivuza kugira ubwo bubabare bagize bushobore kugabanuka, naho bigoye ko byohera kubera ihohoterwa bagirirwa, mugabo kugira ngo dufashe n'abantu bakiri bato, abandi bagore, kugira nabo ntibazoje mu bibazo bagiyemo. Ni nacyo gituma rero niyumviriye gukora ibikorwa ndiko ndakora gushika uyu munsi. Murakoze.
Murakoze cyane rwose. Frere Manirakiza, wewe warakurikiraniye hafi ingene indwara zigenda ziramera nabi ku muntu abasanzwe ari umuntu akomeye atekanye, ariko bigahinduka muri iyi minsi. Umaze iminsi wumva ibibazo by'abakenyezi baja mu bihugu by'Abarabu, baraburirwa bakabwirwa yuko ibintu bimeze nabi hariya, ariko nk'uko wagiye urabyumva, wowe ubona ikibazo gihagaze hehe neza na neza ku bakenyezi n'abigeme babandanya kugwa muri ibi bibazo?
Urakoze Oriana. Jewe icyo kibazo c'abakenyezi baja gukorera amafaranga mu bihugu by'Abarabu naracumvise cyatanguye kera ntaraza n'ino i Buraya ubundi, mugabo sinaronsa akanya ko hari icyo nokora cyane cyane kugatura icyo kibazo ingene kimeze n'ingene gishobora gusindikaza amagara y'abakenyezi, amagara yo mu mutwe, kuko muri icyo gihe naciye nza kuranga gutuma ino i Buraya, ariko nagize amahirwe Suavisi arandoda Suavisi twari tuzi nanjye, ariko twarukana kubana kera, hanyuma numva yuko hari icyo ariko arafasha kugira ngo kabivuze afashe aba bakenyezi bari muri izi ngorane. Jewe naranezerewe cyane kuko naciye ntangura kwiyumvira igituma aba bakenyezi bajayo, kugira ndabe n'ingene imibereho yabo imeze n'ingene amagara yabo yo mu mutwe cyangwa amagara muri rusange ashobora kumera, hanyuma nta niyumvire yuko kandi nibyo aba bakenyezi bafashe ingingo yo kuja hariya mu bihugu by'abarabu gukorera amafaranga kuva yuko hariho ikibazo bafise ikibazo bafise cyo kubaho nk'uko mwumvise bariko barabivuga babashaka barabiye kurondera ikibabeshaho kugira abo buzima bwabo bushobore guhinduka neza batere imbere bashobore kwifasha bunge bafashe imiryango yabo icyo nicyo cya mbere kibajyanayo mugore nk'uko mwabyumvise bashitseyo bagira navuga ibibazo bikomeye cyane ubuzima babamo abumvise hanyuma rero niyumvira bagarutse iwabo naho bakashikaho baca baho gute rero nk'uko mubizi cyane benshi babizi nge ngaruka kuri ku ndwara bashobora kugira cyane ku bindi bibazo bashobora kugira bifatiye mu magara mu mutwe cyane muri ibibazo bimwe bita sesereza mutima ibyo ntibyobura kuko tucyadufatira kwiva ibibazo bagize kugira bafata ingingo bajye gukorera ayo mafaranga hariya ama bakabona abo bakagaruka uca wiyumvira rero ingene babaye kandi musanzwe muzi yuko umukenyezi mu Burundi afite ikibazo s'abantu bakunda kukivuga barahisha kandi noneho naho guma kukivuga abacumvise ko bafite ikibazo umenga bagifata nk'uko ari ikibazo gisanzwe nkakica umugabo yoba afise rero nk'uko mwumvise byabaye bivuze narumvise bamwe yuko bashitse mu Burundi barabinuba bamwe bakaba nibaza yuko babatuma ku toki bati nakora ibikorwa biteye iso n'ibigayitse n'ibindi muca mutuma sinda kudondagura ivyo rero utawumva yuko umukenyezi n'ivyo bibazo yagize ntashobora kwiyumva ahubwo aho kumva yuko yari kararondera ingene ubuzima bwiwe yo gufasha kugira atere imbere wumva yuko asubira inyuma rero atabura yakira na yamira kuko nta muntu abikimwakira bose baca mutuma ku mutwe ati urya n'umwe yari mu bugu by'abarabu hama rero ugasanga arigunga kandi nahabuze wabivugira nk'uko ya swavisi yabitubwiye ariko nkashima uyu ikikorwa swavisi ariko arakora cyangwa abandi ko barakora kugira ngo abantu babegeranye bashobore kuba hagateka babumvishe yuko ubuzima bwabo bukifise agaciro naho nyine baciye muri ibyo bibazo ahubwo bakwiye abantu ngo bafasha kugira ibyo bibazo baciyemo bashobore kubivamo kuko uko baronka babafasha cyangwa uko barongera ibiyugura ngo bavuge niko nk'uko swavisi abivuga bakira n'umuti hajye umuntu afite ibibazo avuze arakira niwo muti wa mbere yiyuguranye ntavuge abariko arwara gusumba urugero cyangwa ntaronka n'umuntu agomba kumufasha kuko bavuga mu kirundi ngo iwuza ukira indwara arayirata utayirase rero ushobora gukira wumva rero yuko nibikorwa bikomeye cyane ariko rero cyane tugasaba ababegereye imiryango yuko bobafasha kuko bari bagiye kurondera ubuzima bari bagiye ngo bishore muri izo ngorane zose rero niyo bagarutse n'abiwacu abiwacu bakwiye gufashwa kandi mwumva yuko nabo babaye bagiye kugira bagaruke bitangire abiwabo bitangire imiryango yabo rero baguye mu ngorane batazo baziteguye bari bakwiye rero gufashwa kugira amagara yabo muri rusangi ntasinzikara cyane cyane amagara yo mu mutwe kuko amagara yo mu mutwe asinzikara biciye muri izi ngorane z'iminsi yose tugira ingorane twabayemo turondera gutora inyishu twebwe nyine cyane dufashijwe n'abandi ntituzironke cyane naho tukazitura uko utariko hamba rero tuguye mu ngorane murazi yuko umuntu wese ntafise ingufu zo gutora zo kugendera mu bibazo ngo agire ingufu ibyo bibazo ntibimugirire nabi ntitufise nuvuga ingufu zimwe hariho umwe agira ibibazo bikaca bimushira hasi cyane kurusha uwundi n'uwundi ashobora kugira ibibazo akagira ngo agira buke buke ariko nabo nyine yatamufashije inyuma y'iminsi ashobora kugira ibindi bibazo bijyanye n'indwara zo mu mutwe cyangwa akagira bya bibazo bikomeye bita nsesereza mutima bishobora gutuma umuntu ajya mu kabumbi gakomeye rwose
akabongi gakomeye rwose koko kuko nk'uko madame Kanyange yabivuze igitabo ariko arandika cyiswe Modern Slavery ni ukuvuga ubuja bwa none ubuja bwo mu bihe bya none kuba mu buja birafise ingaruka yavyo. Madame Kanyange, none mwebwe muriko muragerageza gufasha iki kibazo cy'abakenyezi baje mu bihugu bya Buraya, mwahisemo kuvuga aya makuru atavugwa, mubona iki gitabo muriko murandika muri benshi mukorera ku bibazo nk'ibi by'abanyafrika kazi bariko barahura navyo, ni kuki mu mico ya kinyafrika bitariko biravugwa cyane muri iki gihe twumva yuko biba cyane?
Jewe nibaza guma nkozenye mu marosherche ndiko ndagira nsanga koko urabona yuko ibihugu bya Afrika twarakolonijwe turagira ikibazo cy'abakoloni guhera kera, hanyuma rero ugasanga ibi ingorane twebwe abagore b'abanyafrika tugira cyangwa ibihugu bya Afrika amafungo ntabyitayeho, ugasanga amarorerwa amakuba duhura nayo amakungu ntabyitayeho, ugasanga kumvura ingwano ziravugirwa zirava muri Afrika, ugasanga amakungu ntabyandika, hanyuma haba kagorane gatonya mu bihugu biteye imbere, ugasanga amakuru yasitaniranye hose. Urumva nibaza yuko ari ibyo bituma ibyo bintu bitavuga, ariko jewe mu gikorwa numva natanguye igikorwa cy'uko nusaba ntereye ku bakenyezi baba hanze n'abakenyezi baba mu Burundi kubatumirira bose kugira ngo dutangure umwe wese ahere ku muryango wiwe avuge ingorane abo bagore abo bakobwa bahura nazo mu bihugu by'Abarabu, kugira twese jewe ntangure mu muryango wanjye n'abagenzi banjye nzi mu gihugu n'abari hanze ndababwira ati mubwire abantu banyu ho bari hose murabe kuko icyo bita nyine ubugizi bwa nabi muri ibyo bita modern slavery ntibiri gusa muri Afrika, gusa muri Afrika ni byinshi kubera kumbira ubukene mugabo nungaha muri ibihugu biteye imbere birahari, human trafficking ibintu byo kugurisha abantu birahari murabyumva si ibintu gaseseswaruswarumuli birahari hantu hose. Rero ni ukuvuga yuko umukenyezi wese ahari cyane cyane afise umwana w'umukobwa mu nzu twari dukwiye gutangura kubigisha amabi ari inyuma y'ubugizi bwa nabi buri au niveau international. Rero nicyo jewe mbona nuvuga kuri icyo kibazo mumbajije Oriana. Nibaza yuko ibihugu bya Afrika amakungu atatwitayeho, kugira rero kandi nuvuga nti ushaka gukira indwara uragirata, jewe sintera gusa mu bihugu bya Afrika, aho nshaka kubwira abantu badutwara mu bihugu bya Afrika ati reka twicarire iki kibazo, mugabo mu gikorwa nkora nandikira n'abashingamateka aho ngaha mu gihugu cya Amerika nk'abantu jewe abashingamateka nuvuga baduserukira ndabandikira ndababwira amabi akorerwa abo babyeyi abo bamama abo bakobwa mu bihugu by'Abarabu. Maze kwandika makete menshi ubu rero naciye mboneraho nugurura n'icyo bita website, ni ukuvuga ku buhinga bwa none aho ngerageza nkaza ndabivugira ko nabyo, aho rero ndaza kugerageza nze gusangira inoze nuvuga nti linki sindi kuvuga mu Kirundi namwe nabwiye muke muyigira ego muze kubona iyo website yanje, hama nibyashoboka ko mwoca mwifatanya nanje. Uwashaka kwifatananya nanje hariho ahantu ashobora abonye kuri iyo linki ashobora kwandika avuga ati jye ndashaka kwifatanya nawe. Ndahaye karibu abantu bose bashaka aba bagabo baba bagore baba abana b'abakobwa bashobora kuvugira abandi, ndabahaye karibu kugira twifatanye kugira ngo koko tushobore kurwanya nuvuga nk'ikiza sinovuga ko ari ikiza kingana na korona mugabo ni nkacyo kimwe genda yita ko ari iyindi korona, kuko ibi bintu biratwara ubuzima bw'abantu, hariho abantu bishwe. Hanyuma kandi muco nagira nongereho kuko nashoboye gusangira inimero yanjye bita WhatsApp n'abagiye muri ibyo bihugu by'Abarabu nabo baca barasangira iyo nimero n'abakiriyo. Rero gushika n'uyu munsi ndaronka amamesaje ubutumwa bw'abagore bari hariya anyi bansaba ko nobafasha, nkaca nanjye icyo nkora nca ngerageza nkaba nkabakoneta no kuvuga nkabakuza n'ama organization ari ngamwe ya Amerika afasha kugira abantu babatahane ndabikora kandi numva vraiment binezera ko kugerageza tugakingira abo bagore bagazoshobora gusubira mu gihugu wabo bari bazima baticiwe mu bihugu bya Barabu kuko benshi iyo bariko barampamagara baba binyegeje ahantu baba bapfunzwe urumva ko ari ibintu biteye ikigongwe n'ubwo saba murakoze
yego murakoze cyane mu ntumbero yo gushimika no gushira habona ibyo bibazo byabo bakenyezi bacamwo reka twongere twumve abandi mu bakenyezi wafashije kwegeranya kugira ngo bashinge intahe zabo bashire habona ibibazo byabo reka twumve nabandi muri bo
Maze gushika muri iyo nzu nsanga ndi gukorera umutambo usabana nayo bose bamaze kujya ku bagabo bagiye n'abagore meze gukora akazi kuri uyu mutambo baca abantwara ku mukobwa wiwe nkakora kubera ku mukobwa buke bwaho bakanjara ku murundu we nkakora njye nkacana babaza none ndaje gukora mu nzu umunani bakambwira gutegereza gukora nicyo cyakuzanye ukwezi kwa mbere guheze bamaye amahera bajya munani ndababwira njye uwandungitse kwembwe mama ko mushobora kumbabiri natare mariyari ko mbaye majya munani ngo nayanyene bose wanjye ubwo nyine bamutelefone najye mbona njye n'agapistori amaze kuza n'agapisa cyangwa ngo urayatora nayitora ngo cyangwa umugabo ukurikire ngo mu mutwe cyangwa avuga abana adapfuye nta kawuzi cyangwa avuga abasirimu nyongere n'ibyane kujyanaho turi gushinga arashinga kujyana ndatelefona uwo mama yatumbitse muri kenya ndabimubwira acaravuga ngo niwihangane nuko nyene ngo n'amajana icenda baguhe ngo ni menshi ngo e ukora muri leta ngo nayo nyene ndaguma ngaho ndabwo ariko akazi ni kenshi baguma barwara n'ahandi nkakora ngo bagusubiye gutwara ahandi ngo uzoce utoroka ujye mu ibarabara ndamba zishobora gutoroka kuko bafise imwongo ngo cya bandasa ngo emera rero ngo ukuru ko nyene ndabanye umugozi agaca azana imwongo urumva nakumye muri ubwo buzima kuko nabona ahari nanga ni gufa nta kindi ndetse gukora injya ni bama kandi baca bahamagara bose aca azana agapistori aca nini gutaruka urupangu nabo zishobora kurutaruka rwari rurebe yari etaje gaca nkuma ngaho uyu munsi rero hazaba tembera maze niba umukozi wa Ethiopia ndabimwiganirira acarambwira ngo yigihe tuherekeje igihembo duce cyo mu rugendo niba baje kuturaba hajya gusohoye amabwagize bagize bashyire mu modoka iyo nacyo ndongera umwanya nanjye ndonka ndiduka igikozi gishakira aho mbona kinyarwanda no gushyira kwanjye cyangwa nacyo ndataha
murumva ko nk'uyu mukenyezi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane by'ugushigwa kw'inkoho avuga ati udakoze turakwica bakamubwira yuko amafaranga yemerewe bitazokunda azoronka ari munsi y'igice cyayo ngarutse kuri Frere Manirakiza akaba ari nawe dokiteri mu byerekeye imishahe y'abantu yarabikurikiranye imyaka myinshi cyane yaragerageje gufasha abantu imyaka itari mike mu Burundi uwogerageza kudufasha kumva ingaruka z'ikibazo nk'iki umuntu aba yagize cyo gutotezwa ku gushigwa kw'inkoho agakubagurwa mu myaka ikurikira yaho abameze gute mu byumviro byiwe mu mushaha wiwe hama igice cya kabiri cy'icyo kibazo abari mu kibano ko twumva ko benshi bagenda batahuka mu Burundi abari mu kibano bo mufasha gute bogerageza kumubungabunga no kumugerageza kumugarura ku muvyumviro no mu nyifato nziza batamutonetse canke batagerageje kongereza umubabara aho yarasanzwe ofisi
urakoze Oriane aba bakenyezi baje hariya nakubwiye yuko babagiye bafite ingorane bakaba bashaka yuko izo ngorane bazitorera inyishu mugabo rero nk'uko wabyumvise za nyishu baba ariko bararondera ahubwo zizamo ibindi bibazo nukufuwa yu uko ni kibazo kicha kicha kukindi kibazo hama rero huko wabiumbi ise wakabula rero ayo wachana ayo wamira kukongu kwa vyumbi ise wabula uwafasha hanyuma rero utuvyumba yuko bya bibazo bitangura bikabaje umutima bikabasesereza gushika aho nibaza yuko bamwe bamwe singira ntangwa kwiyumvira uko ntabonabonye swabiswe yarababonye ariko nibaza yuko bafise ibibazo bikomeye cyane gose no uvuga bya bibazo bitasesereza umutima barasesererwa mu mutima bakabura ingene bagira cyane cyane bagarutse iwabo nkuko babivuze cyane swabise yabimbwiye imiryango yabo ntibakira kuko bacabiyumvira yuko ngo bagiye gukora ibikorwa bimwe bigayitse rwose kandi no humvise bavuga bacuwe wozimbwa ngira ngo bacavuga n'ibindi bisumba n'ibyo urumva rero yuko bya bibazo byabasesereje mu mutima bica ziguma byiyongera iyo bataronse ubafasha kugira ngo babiserure birashobora rero kuzoba byinshi gushikaho bivamo n'ingwara zo mu mutwe canke n'iyo ataba ingwara zo mu mutwe bikaba nyine bya bibazo byovuga bango ni bakora kabombe ugasanga ari gunze ntawabibwira ugasanga ari inyegeza ugasanga ari ubuzima bwiwe bwose burononekaye bifatiye kuri izo ngorane rero icyo noshima kandi mbona gikomeye rwose mfatiye no ku migenzo nzi yo mu Burundi ibibazo nk'ibyo kera byaragora kuvurwa ariko urumva yuko ubu abo bakenyeji bashobora kuronka bavugira bakavuga icaba ikibagoye hama bakaronka n'ababafasha kugira bishike kure nibaza yuko yo babatari tutariko turatera imbere cyane nk'ubu ntitwa turiko turaga ikiganiro kugira bazotumve kuko abagenda bakakorerwa amabi yose ntagire iki kivugwa na kimwe ariko urabona yuko ubu bariko baravugwa kandi arumvise no mu Burundi bamaze kubyumva novuga yuko barahagurutse ikibazo barakigira icyo wabo barafasha kugira abo bagore bashobore no kuva hariya bagaruke mu gihugu urumva rero yuko ubu novuga yuko bakenyezi ariko bararonka ingene bafashwa kugira bashobore kwivugira cyane baronke n'abavugira baronke n'ababafasha nicyo gituma rero wumva ibyo byose biriko bishobora kumenyekana rero n'intambwe ariko twosaba yuko umuntu wese ahari cyane cyane abifisemwo uruhare bo bafasha cyane kugira ahubwo babivuge uko babivuga niko bakira kandi bagafasha n'abandi bashobora kuba bakiriye bataraza batararuka ingene bashobora kubivamo kandi bigafasha n'abandi bashobora kuba ariko bariyumvira yuko bojayo ngo kugira barondere ubuzima yuko ata buzima buriyo rero nk'icyo warumva giti none mu miryango bica bigenda gute bo bafasha gute biroroshe uwo muntu afite icyo kibazo umubaye hafi akabona yuko utamuhariye ivomo ariyumva kujya kwiyumva rero akubwira ibyiwe hanyuma niyo atacu umufashije yaramaze gusindika cyangwa agwaye ariko urahita ukamutabara ukavuga ati aha ndafise umuntu afise ibibazo ibi n'ibi n'ibi hama bagahita bakamufasha kuko swavisi yabyumvise kuko ari abandi babimubwiye rero urumva yuko swavisi arambwiye yuko yabonye yumvise umwe ubundi azana abandi barahava baba benshi gushika ahabwira ikiganiro cy'abantu benshi bose gushika n'abafasha kugira bashobore kwiyugurura bajye no kuri televiziyo bavuga ibibazo bandi urumva yuko ariko igwa ikomeye jewe uwo ni umuti wa mbere w'uko ibyo bikorwa bivugwa hama rero swati twarakivuganye ati none twogira gute babafise ibibazo bimaze kubasesereza namubwiye nti hakwiye yuko umuntu arondera muri ajya abahinga bize ibyo imibano abapsikologi cyangwa inyifato kugira babakurikirane babaremeshe abo bazobona ahubwo bakeneye n'imiti aho ushobora kurwara bijyanye n'ibyo bibazo yagize hanyuma akaronka umufasha kugira ashobore kuronka umuti umufasha muri ubwo burwayi yagize bityoga izo ngorane urumva rero ni igikorwa gitanguye ariko novuga isemo ya mbere ni yuko kimenyekana bakavuga bakaronka aho bavugira bakaronka n'ababafasha bakabumva hanyuma uzogira ikibazo kirenze akaronka n'abamufasha kandi rero ndashima icyo gikorwa muri ko murakora mwebwe na cyane cyane kuri mu bamenyesha makuru baracumva abantu kandi bazokimenyesha abandi hanyuma rero na ni nuko ni kikugwa ciza swabise rikarakora cyukura babandi kwegeranya abandi umufasha kugira abo bantu bafashwe uzosanga ari benshi cyane bakeneye ibi gufashwa kandi najewe namwemere yuko njo ibyo ko ari kandi bibwira abandi kugira tumufashe turabiyuka abantu bariko bagize ibibazo batobanda njo amerika naba ubwo twobafasha uko turavukana ni bene wacu niba nabavyeyi bacu nibashiki bacu turabe yuko twobafasha muri tubarokore muri izo ngorane barimo urumva ni kibazo ca twese kandi dusize ingufu hamwe twese ibyo birashoboka yuko tubafasha nabo bakomera bakagira iteka abandi bakenyezi nk'abandi arundi bene wacu bari mu ngorane icyo nicyo kinini cyane dukeneye kubafasha
ego cyane murakoze cyane kubijyanye no kubafasha turazi neza yuko hariho n'ibigo wafashije gutangura mu Burundi kumbure uza kutugira mu kanya kari imbere ingene mukora n'ingene muri komaragerageza gufasha abakenyezi n'abigeme n'abandi babitura kuko turazi yuko hariho ibibazo by'uko benshi mu Burundi badakunze kwitura ikigo cya Rojanti kuko batinya yuko bahava bitwa nk'abasazi mu kanya kari imbere muraza kutubwira ibijyanye n'icyo kigo twumvise muri ko murafasha mu gihugu cy'u Burundi reka mpindukire gato kuri Madame Suavis Kanyange atubwire nk'uko mwavuze uguserura birafasha Madame Suavis iyo muri ko muraganira n'abo bakenyezi n'abo bigeme kenshi barashaka kwatura barashaka kubabwira ikiri ku mutima ikiri ku byumviro byabo bavuga iki iyo muganiriye abo mumaze kuganira bavuga iki kuvyo baciyemwo kuvyo bipfuza no kuvyo biyumvira
murakoze Oriana jewe ikintu ca mbere mbere uko nishura ico kibazo cyane ngira mpereko nuko abo ba bene wacu nyeme bari mu bihugu by'Abarabu n'abavuye yo bari Burundi kumbure n'abari mu nzira bashaka kugenda icyo nashaka kubabwira nushaka kubabwira yuko bokwiyumva amahoro bwa mbere kuko nta muntu nta kibi kirimo nta kibi bariko barakora nta nikibi bariko barakorera umuntu umwe kiretse gushaka ubuzima kiretse kuza gushaka ubuzima hanze cyangwa kiretse kugira umuntu urabona n'umubyeyi ukaba utabona akazozi imbere ukuntu ugaburira abana ufise abana twese twokora icyo bariko barakora kugira dushobore kuronka akazoza icyo nicyo kintu cya mbere hanyuma nashaka kuvuga ati iyo uhuye nabo bakenyezi experience yanjye mbuye nabo nasanze ahubwo ari abakenyezi b'umutima buzuye urukundo buzuye gukundana kuko mu bisanzwe udafise urukundo udafise gukundana ntushobora kugenda ngo ugiye gutarataza ubuzima hanze ni ukuvuga yuko ari abakenyezi koko kandi b'abakozi icyo nicyo ni kintu nabonye bwa mbere iyo rero mwicaranye ariko baratubwira ibyabo icyabatumye bagenda urabona yuko koko ari abantu ahubwo bafise umutima uteye ubwoba umutima mwiza jyewe navuga nti n'imboneka rimwe nicyo gituma nubanza kubabwira ati nubanza kubashimira ku gukora umutima bafise wo gukunda igihugu kuko bose babitumwa n'umutima wo gukunda igihugu mugabo ngiye kugaruka ku kiganiro ngirana nabo usanga bose bagenda bafise ikibazo kimwe murabona yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho abanyeshuri baheza amashuri ugasanga barabuze akazi kandi sinovuga yuko ari ikibazo kiri mu Burundi gusa ni ikibazo kiri muri Afurika ni ikibazo kiri muri Europe kiri ngaha muri Amerika hariho usanga hari ibihugu birafise abashomeri benshi urumva sinovuga ko ari igihugu cy'u Burundi gusa ni novuga ni uko ari ikibazo amakungu asangiye kiretse gusa ko ari ibihugu bimwe usanga ubuzi bugoye kuronka kubera ubukene buhari rero nasanze abo bene wacu bavaho kubera benshi baba barataratagi kurondera novuga nk'icyo batunga ukuntu bobaho bakadangaza utuntu turiya na turiya ugasanga bakabona koko ata buzima buriho muri avenire yabo nacyo gituma bashaka kugenda nacyo gituma jewe mvuga nti nta muntu n'umwe nzigera cyangwa nubwigera mbwira ati warakoze ikosa kugenda na jewe nugenda igihe nuba ndiko ndashakisha ubuzima nta muntu umwe azogenda ni ukuvuga yuko atawo kwigera ababona ati mwaramenje kubera mwagiye mu bihugu byo hanze nuvuga ni
kuba amaze kugaruka bace muri ibyo bibazo umutima wabo umeze gute iyo muganiriye abagarutse bameze gute biyumvira iki
abagarutse nukuri benshi abo twavuganye no kugana inke 99% kwijana baje badafise ya mahera bagenda kurondera kuko urabona agacyotezo wagiriko hariya abaje batayafise ya mahera bagaruka bagaragara abandi baje barashitse mu Burundi bakabara yakoreye mugo bagenda bayarukiye Burundi malezma abantu bayarukiye bakayabarira abakayaje hamanye bashobora bagashika i Burundi bibaza ngo arakantu bagiye bararungika bagasanga ntakiriyo ivyo rero abo ba mama abo bakore twavuganye urabona yuko bafise agahinda nka kajya sere polite yavuze barafise agahinda kuko bashika mu mibano mu mafamiye babona yuko ati we waragiye mugabo nta bicu tsura kenye nkatwe ukabona kubera nsinzi yuko bavuga ko ari gukekeza bamugasanga batanguye kubabwira ati waragiye ukora ibintu bibi wadandaje umubiri wawe ugasanga abo bantu baca biyugarana nka kujya Frere yabivuze bashobora guca biyugarana bakagwara novuga nk'indwara y'akabonge kubera baguma babona ati jewe naragiye amahera narondera nk'ibyo nabonye ndagarutse noneho ndumukene gusumba nabo na site ugasanga no kugenda aho uwo mufasha biramunaniye ko avuga ati noneho ninagenda barambona ko ari jewe noneho ninasohoka kuzuba abantu barantwenga ugasanga abo bantu babayeho bari mu buzima bubi ni naho usanga kenshi bishobora gushika ugasanga abantu bariyakuye kumbure Frere Hippolyte arashobora kubitubwira ugasanga bageze ahantu bashobora no kwiya ku buzima kuko baragira ahantu bakabona kuko pata ku isi yugaye ko novuga nk'isi yubamye imbere yabo jewe rero abo nagiye ndahura nabo kuko urabona yuko bakenewe bakeneye gufashwa gufashwa kwa mbere kumvirizwa hanyuma mugabo nkaca ntumirira cyane cyane abagore bari muri diaspora ko bogerageza uko bashoboye yuko twofasha abo bamama kugira baronke novuga nk'umutahe kugira bakora akantu gashobora kubateza imbere icyo rero nicyo gikorwa kumbure ishobora kubabwira hanyuma njyewe ndi ko cyo gutumirira umuntu wese yo bishobora kugira ade dushire ingufu hamwe hanyuma dufashe abagore abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo bashobore kuronka icyo bagaburira abana cyangwa icyo barambara ibyo bintu cyo twari kikoga kiza twa tukoze so murakoze
kuri ico nyene cyo kugerageza gufasha twavuze ko twumvise umunsi hera yuko Frere Manirakiza afise ikigo yafashije gutanguza mu Burundi utubwira ibijanye n'ico kigo ga Frere
twari twariyumviye yuko novuga ibisata bivura indwara zo mutwe zoba byinshi hanyuma leta yari yagize n'umugambi w'uko rero byo kwiragira ibyo bisata hirya no hino mu gihugu cyose hariho naho ibitaro bitandukanye ibyo bisata bivura byari byaramaze gutangura hanyuma hariho n'amashyirahamwe rero yagiye aratangura kugira hirya no hino abantu bashobore kuvurwa kuko murabizi uko ingorane izo ngora zo mutu zitangura mu mibano hamba zikaduga gushikaho zigera kure gose rero ubuhinga nuko indwara tanke ibibazo byose bishobora gutera indwara zo mutwe zotangurira kumenyekana mu miryango mu mibano kugira nabo babibamo nyine bajya nyine babwire ijambo bavuga kandi babitahure bashobore no gufasha bene wabo ejo rero nkuko nabikubwiye gusigira cyane cyane urwego rw'u Burundi kuko nako nakubwiye ubundi ku rwego rw'ino Iburaya aho njijwe umuryango wa Frere mu rwego rw'Iburaya ariko rero nkabagejejwe no kuvuga n'igisata bita mu Cyongereza international advocacy cyane no kuvuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ry'abafurira b'urukundo bita Frankarita International ngerageza rero urabona icyo kwangejejwe nico ku isi yose si mu Burundi gusa nukuvuga yuko njejwe novuga ineza y'abantu muri iryo shyirahamwe ku isi yose kuko ni iryo shyirahamwe ni iryo ikora ku isi yose rero ngerageza nk'uko Swabisi yagituye nkagerageza kumufasha kumufasha kugira ndamuhe ibyiyumviro cyangwa novuga experience ifise muri ibi kugira nawe ashobore gufasha abandi ahari ninguko ariho ino nabandi banyitura nkabafasha kugira ndafashe kuyumvira kugira ineza y'abantu cyane cyane muri kino gisaka cabagwaye umutwe kite cyateye imbere ukeke nkubu turi ko turategura ino ku gukuburaya no vuga mugirundi sinde ni conference conference mu kwezi kuza kwa gatandatu izomara iminsi ibiri mugabo izoba arinye niko tubikora kuri Zoom aho tu amashira hamwe atrima kitwagiye hamwe ino iburaya kugira tuvuge ibijanye n'ingwara zo mutwe mu bihugu byo muri Afrika by'igifaransa kuko jewe haheze imyaka 20 nagiye muri Burkina Faso aho twagiye hamwe n'abandi ibihugu byo muri Afrika bivuga igifaransa n'ivuga icyongereza tujya dusanga ibihugu byo bivuga icyongereza byo muri Afrika byaramaze gutera imbere cyane mu gisata cy'ingwara zo mu mutwe dusanga ibihugu bivuga igifaransa biracari inyuma gato hanyuma rero ngarutse ino iburaya nace ntangura kubibwira abandi ibyo nabonye kamba ndonka rero abafasha ubu rero hariho rero iyo conference icyategurwa izoba muri uku kwezi kwa gatandatu kuza izo turiko turasaba rero cyane cyane aho muri Afurika kugira bayandikishe ngo babe benshi kugira kazoba karyo ko kuvuka kwivugira tubavuge twebwe ahubwo bashobore kwivugira rero ndiko ndagerageza na mwebwe ngo barungikira iyo iriki kugira muce muje mwa ahubwo muvyumvirize muterere ibyumviro cyane ni bumva na kajyo nange ndonse iyo conference uko turayitegura se n'isi mike yose izoba ihuje isi yose na cyane cyane turiko turasaba abanyafurika cyane cyane bari mu bihugu bivuga igifaransa kugira abaterere cyane ibyumviro ko niho twabonye ibibazo byo mu mutwe iby'ingwara zo mu mutwe bitara no gisata kibafasha kitarateye imbere cyane urumva rero jewe ngerageza gufasha ku rwego novuga rw'isi yose ubusigire mu Burundi mugabo hagize n'ubuntere icyumba z'icyiyumviro ku gihugu icyo cyose ndamuterera icyiyumviro kuko jewe se ndi Burundi gusa ndi w'isi yose nk'umufurera w'isi yose naho ndi buraya n'umufurera w'isi yose kuko nihebeye Imana kugira ashobore gufasha ufite ikibazo wese ku isi yose muri umuryango w'abafurera b'ubukuru ni ukuvuga ubuntere icyiyumviro wese ndamuterera kugira turabe yuko aho turi ntabe mu Burundi gusa nino cyangwa na hano muri Amerika ariko baratukumva ibiganiro cy'Abarundi gusa hano abandi barashobora kuba bafite ingorane zigomba gusa n'izi Swabisrat ariko aratubwira rero bazofatira kuri ibyo tuko turavuga kugira umwe wese aterere agacumu k'ubumwe umuntu wese azoba ariko aritanga kugira afashe ababene wacu bafite ingorane rero nanjye ndagomba ahubwo ndagushimire wewe udufashe kugira kino kiganiro ishimire n'uyu Swabisi nawe yafashe iki novuga yafashe iki gikorwa mu ntoki kugira afashe abafite ingorane tusaba rero n'abandi kuko abivuze umuntu wese ashobora guterera mu byiyumviro cyangwa mu buryo kubyo turabi uko ababene wacu bari hirya no hino bafite ingorane bogira ikibafasha kugira nabo baronke iteka nk'uko twese bimva dufite iteka aho turi hose mu byo tugejejwe n'ubuzima bwacu bw'iminsi yose.
Yego murakoze cyane rwose Furera Manirakiza. Tuvuze ku bijyanye no guterera ku isi yose Madame Kanyange icyo gitabo ariko arandika ni igitabo kizokora ku bantu benshi kandi kigafasha abantu benshi kuko nk'uko yabivuze ni ikibazo kitavugwa cyane ariko kumbure ni igitabo kimara gusohoka kizoshikira abatari bake n'ibyo bibazo by'abakenyezi agiye gushyiramo muri icyo gitabo intahe zabo zigiye kumenyekana ku rwego mpuzamakungu. Madame Kanyange icyo gitabo tucitege ryari hama kumbure utubwire bimwe na bimwe mu bice bizoba bigize icyo gitabo.
Ya murakoze Oriana. Yewe icyo gitabo ndiko ndandika bisa nuko cyaheze kigizwe no kuvuga nyina amashapitre ibice bine. Igice cya mbere kivuga experience idonke nagize mu bihugu mu gihugu cya Zambia aho nari nagiye mu buruhuko aho naciye mu kambi y'impunzi bita Maheba hanyuma ibiganiro nagiriye n'abahari ingorane nabonye bafise hanyuma kivuga nyene iyo cyo ganiriye nagiriye nabo bene wacu bari mu Bujumbura hanyuma bigaca bihaba n'akindi gice je no kandi gikomeye gusumba cha chi no vuga ni cegeranyo kijanye n'urugendo rwo kwicara mu ndege kuko twara nasanze nafashe indege mura n'abana grupe y'abagore bagiye mu bihugu by'Abarabu hama turaganira nabo barambarira ndafata n'ifoto zabo mugabo ntashobora gusangira n'umuntu umwe kuko sinabasabye ubuhusha kugira ngisangire ayo mafoto mugabo naraciwe kugira amahirwe no kudakora amahirwe kuganira nabo bajewe nemera kuko bagiye bagiye kurondera ubuzima hanyuma rero nkaca nshyiramwo novuga ni agace gatonyi kerekana jewe ubuzima nasigayemo kuko narabahaye nimero yanjye ya WhatsApp ndababwira ati nimwashika mu gihugu cy'Abarabu murazumbwira ntuve ko mwashitse rero gushika uyu munsi n'abagore batandatu nicaranye nabo kuri ya Yurukoro ahagiye Bujumbura nta n'umwe yigeze andondera ni ukuvuga yuko kumbure barabatse amatelefone bari bafise kumbure baratakaje nimero nabahaye mugabo gushika n'ubu ndacyaryama nibaza yuko abo bagore umunsi umwe nzosubira kubabona mugabo ndafise amafoto yabo narafashe icyo bita selfie turi mu ndege abo rero icyo ukuntu niyumva mu mutima gushika uyu munsi ndabisangira n'abazosoma icyo gitabo ndababwira ati umuntu nk'uko aba atanguye iyindi chapitre y'ubuzima bwiwe bushasha kuko uguma wiyumvira ati mbega bashikiwe n'ibiki kuko nk'uko Furera Hippolyte yabivuze bajya ni bene wacu ca wibaza rero igihe uhuye uba ufise mwene wanyu yagiye akaba utigeze kumenya amaherezo yiwe ntaza aguhamagare ntuze umenye ko yapfuye nuko atakiriho aho rero abo bagore twahuye mu 2019 ncamwumva imyaka yaciye rero nguma nize yuko Imana izosubira kuduhuza nkama nkazobabona icyo rero aho rero ndabishyira muri icyo gitabo ishapitse igira kabiri ivuga koko iyi nyene ikituko turaganira iki nyene ubu buzima bwa none icyo bita modern slavery aho ndayandika nkaya novuga nkagira n'ubushakashatsi nkaza kuraba mu bihugu by'Abarabu uko modern slavery uko ibi bintu bifatwa nkaca nsanga ibihugu bimwe byo ku isi naho bikurikirana aya mategeko mpuzamakungu y'uko kingira agati y'akazi na muntu ibihugu byinshi ntibirakurikiza ayo mategeko niho rero ncangaruka nkandikira makete abantu bitwa ko bari ku butegetsi hejuru ubu ngiye ndiko ndategura kwandikira uyu muperezida dufise mushasha Joe Biden ndamwandikira ndamusaba koko yoshira inguvu canke igitsure ko novuga ni agira igitsure ku bihugu by'Abarabu kugira ngo koko ntibasubire gufata abo bantu baba bagiye gushaka ubuzi nabi nk'uko bariko barabigira kuko nasanze mu kiganiro nagiriraniye nabo babene wacu babaka amapasiporo iyo bageze kuri ya aeroporo urumva iyo bashitse hajya nyine kuri aeroporo muri immigration baca babaka amapasiporo bagaca bababwira ati cara ariya ku ntebe murindire umuntu yakuguze urumva abo bene wacu baca babona benshi baca babona ko bagurishijwe iyo bashitse kuri aeroporo nyene kuko bacabona yuko byayama bimwe bemererwa ibyo nita ama fake promises bagirigwa kwa atari byo niho benshi baca babona yuko twaragurishije niyo rero ncangaruka rero ibyo rero ni ibyo bintu shira muri chapitre ya kabiri chapitre ya gatatu ica ija kukuvuga ubuzima bw'aba bagore barimo bari hariya aho nagerageje kurondera abantu baba mu bihugu by'Abarabu kugira nabo bampe ikiganiro ba uko babibona hariya aho uko babona abantu iyo bamaze guhohoterwa ukuntu batoroka bakajya mu minwe ya polisi ikabapfunga bakaza kuva aho hantu bajyanwa mu yindi nzu batazi gushika naho bamwe barakubitwa bakicwa ibyo si ibintu by'agasisisa mu special muri kuko ni baziko mwese mumaze kubona amaudi atembera ku isi yose aho umugore cyangwa umukobwa bari kararira yicaye ku ibarabara muri by'Abarabu asaba amakungu ko yomutakambira abantu benshi bararungikira ama audio barungikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi basaba leta mbyeyi hariho n'uwabigize mu minsi iheze yari karasaba leta mbyeyi y'u Bujumbura kugira imufashe ko aguwowe ibyo byose rero nibyo nshyiramo muri iyo chapitre igira gatatu hamwe chapitre igira kane nza ku icyo bita kuvuga en detail igituma ibi bintu byose biba ibi bintu cyo guhohotera gatina agateka kazina muntu ibyo ncanza gushiramo cyacu twiga twese tukiri bato abantu batukuri abazeyi bo barabikundusha cyacu twita ubuntu ntavuga rero ntiyaba abantu bomenya iyi filozofi y'ubuntu yavuzwe na Mandela yavuzwe na Desmond Tutu murabibona aho nza kuraba ibyo Mandela yavuze muri igihe yari arigisha ubuntu Desmond Tutu kanabandi bahinga bagiye barandika ku buntu ubwo buntu rero twari dukwiye kubwigisha haba mu bana mu miryango kugira ngo kuko umuntu azi yuko afise ubuntu muri sa muri munsiguro yabo yogena ngo ahohote undi yogena ngo atuma umuntu yirirwa atariye ngo atuma umuntu amukoresha kubusa atamuhembye cyangwa amukoresha ntanamuhe n'akaruhuko urabona yuko koko ni uguhohotera agati y'akazi na muntu aho rero ngaruka nkaza kuvuga ibyo bintu byose nkaza kuvuga icyo kintu cy'ubuntu nshaka ko abantu bazosoma igitabo nibaza yuko ari rekomandasiyo mvuga ko yabo abo bantu batoteje abo babene wacu abo barabu bazi icyari cy'ubuntu kumbure ujya mu mama ujya mukobwa bahohotere bakamubuza kurya ntibamuhembe bakamukoreshereza ubusa gusa bakamwugarana mu nzu ntibari kubikora ko bari kubibaza ati nanjye sinobigirira ibyo udashaka ko umuntu yakubwira ntubigirire ubundi nibyo rero nsamvuga muri chapitre ya kane nita nka conclusion mugabo nawe ni chapitre kandi nibaza yuko mu minsi nibaza yuko muri iyi bitangura nzokirungika ku bantu bashobora kumfasha kukiryohora neza kuko urazi ururimi ko ndabyandika mu rurimi rw'icyongereza ururimi rw'icyongereza ariko kubera atari ururimi rwanje nica ndabirungikira abantu bashobora kuzoryohora kugira agakosa karimo bagatosore hanyuma rero kumbure mu minsi iza bivanye n'ukuntu umwanya bitwara kugira bibiliye igitabo bizotwara ndashobora kubahamagara
cyane rwose murakoze cyane rwose tuzashobora kubimenyesha n'abandi kugira ngo bashobore kumva ayo makuru y'aba barundikazi bariko baraca mu bihe bitoroshe bivuye muri icyo gitabo wafatiye umwanya ukandika ukanashobora kugira ubushakashatsi butoroshe ndashimiye mwese rero mwari muri kumwe natwe muri kino kiganiro muri isanga twizere ko mwahigiye byinshi mwahakuye byinshi mugiye gutegera byinshi ku bijyanye n'ibibazo by'aba bakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu n'ibibazo bahura nabyo ukagerageza kuraba n'uburyo ugerageza kubafasha aho uherereye haba mu gihugu canke hanze yaho ndashimiye cyane rwose Frere Manirakiza Hippolyte ari mu Bubiligi akaba yarakoze mu kigo cyo kuvura indwara zo mu mutwe mu Burundi batazira kwa Logenti imyaka irenga 10 ubu ajejwe abafurera b'urukundo mu bihugu bya Buraya uwo mwari mwumvise nawe yari Madame Kanyange Suavis ni umuntu murundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi cyane ibibazo by'abakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu by'abarabu akaba ariko yandika igitabo yise Modern Slavery no kuvuga ubuja bwo mu bihe bya vuba agiye kuzosohora mu misiri imbere ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi mwakoze cyane mwese mani baheza gute
radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu shikiriza icyo tubona urayaga
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye.